Habari hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Kaze mwese mu biganiro byacu tubafitiye kuri isaha na Fidel Niyongabo.
Kaje tubisoma yuko ngo twajyanye amasezerano ya Israel yo kwakira abimukira b'abanyafrika bari muri kiragihugu, ibyo ntabwo ari byo. Twize kugirana amasezerano ya 2024 ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano, nta mwanzuro twafashe.
Uwo ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe, ahakana ko ibivugwa ko Israel n'u Rwanda bifitaniye amasezerano yo kwakira impunzi z'abanyafrika ziri muri Israel. Leta zunze ubumwe za Amerika na Canada vyakiriye uno munsi wa kabiri mu gisagara ca Vancouver mu gihugu ca Canada inama ishimikiye kuremera igihugu ca Korea ya ruguru kugira gihebe imigambi yacu yerekeye igwanisho ruhonyanganda. Raporo nshasha yasohowe n'ishyirahamwe rikwirikirana ubwigenge ku isi Freedom House imenyesha ko ibintu biranga demokarasi nk'amatora atagira akanenge n'ubwigenge bw'itangazamakuru byateye bisubira inyuma mu makungu mu mwaka ugira uwa 12 wikwirikiranye. Ubutungane mu gihugu cya Afurika y'Epfo bwashafashe ingingo ya mbere y'ukurondera igice cy'amafaranga yikekwa ko yanyurujwe n'abanyemari bakomeye bazwi ku izina rya Gupta. Inkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Dutangure rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika na Canada vyateguye uno munsi wa kabiri mu gisagara ca Vancouver mu gihugu ca Canada inama ishimikiye kuremera igihugu ca Korea ya ruguru kugira gihebe imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta zunze ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Canada Chrystia Freeland bahuje abategetsi bava mu bihugu bigera kuri 20 kugira bihweze uburyo bwo gushira neza mu bikorwa ibihano Korea ya ruguru yafatiwe no gutuma Korea ya ruguru idaca ku ruhande rw'ingingo zafashwe ni ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abo bategetsi bashaka kwerekana ko hari uburyo utari ubwa gisirikare bwo gutorera inyishu ikibazo cya Korea ya ruguru. Korea ya ruguru yarihojeje akamu katewe n'ishyirahamwe ONU kuguhagarika kugerageza ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike. Ubushinwa n'Uburusiya ntibyatumiwe mu nama iyo no munsi kuwa kabiri mu gisagara cya Vancouver. Ku yindi nkuru, raporo nshasha yasohowe n'ishyirahamwe rikwirikirana ubwigenge ku isi Freedom House imenyesha ko ibintu biranga demokarasi nk'amatora atagira akanenge n'ubwigenge bw'itangazamakuru byateye bisubira inyuma mu makungu mu mwaka w'2017 ugira uwa 12 wikwirikiranye. Hari ibihugu byinshi kurushiriza aho ubwigenge bwateye busubira inyuma mu mwaka w'2017 aho gutera bwisununura. Ku bwishyirahamwe Freedom House ryihweje amakuru ava mu bihugu 195 mu mwaka urangiye w'2017, ibihugu 88 nivyo vyaranzwe n'ubwigenge. Iryo shyirahamwe ryasanze ibihugu 58 birimwo ubwigenge bugereranye mu gihe ibihugu 49 ata bwigenge bwaharanzwe. Mu karere ko muri Afrika mu buraruko ikintu kibonekeje cyane muri raporo y'ishyirahamwe Freedom House no gusubira inyuma kwa Leta zunze ubumwe za Amerika murantungaho ni mu karere ka Amerika nk'igihugu cy'akarorero ku bijyanye na demokarasi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2016 mu karere ka Aziya. Ishyirahamwe Freedom House ryadomye urutoki ku ikandamizwa riteragiyongera mu gihugu cy'Ubushinwa ku ntwaro ya President Xi Jinping. Ishyirahamwe Freedom House rivuga ko akarere ko muri Amerika mu mumanuko kabayemo intambwe zishimishije naho hibonekeje ibibazo by'ubutunzi na politike mu bihugu bya Nicaragua na Venezuela. Ishyirahamwe Freedom House rivuga ko naho atabwigenge buhari mu karere ko mu seruko bwo hagati kandi ako karere kabandanya kurangwa n'ingwano muri Iraq na Afghanistan, ivyo bihugu ngo nivyo gukurikiranira hafi muri uyu mwaka w'2018 mu karere ka Afrika. Ishyirahamwe Freedom House ribona ko igihugu cya Zimbabwe kirangwa n'ubwigenge bugereranye muri rusangi, ivyo inyuma yikorwa ku butegetsi rya Robert Mugabe yatawe yatwaye Zimbabwe murantunga mu kirere kire mu kiringo kirekire cyane. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. abajejwe ibiganiro bo mu biro bikorera mu gihugu cya Qatar bari ku mugwa mukuru w'igihugu cya Pakistan Islamabad mu gihe ariko haba kigoro gashasha ko gufasha mu biganiro by'amahoro hagati y'impande zitana mu mitwe mu ntambara muri Afghanistan. Ninkuru yateguwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ayaz Gul dushikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Mugisa nkibanga inyeshyamba z'abatalibani zohereje intumwa eshatu muri Pakistan mu biganiro bya politike bigamije gushaka amahoro hagati y'impande zirwana mu ntambara zo muri Afghanistan. Izi ntumwa ziyobowe n'umuyobozi w'abatalibani Dohabgana Shahabuddin Dilawari ubuzira barizwe Islamabad nk'uko ibinyamakuru byaho byabitangaje kuri uyu wa kabiri. Icyakora abategetsi ba Pakistan ntacyo barabivugaho. Hari abanyepolitike babwijwe rya Amerika ko bamenye ko intumwa z'abatalibani zageze ku murwa mukuru ariko birinda kugira icyo bavuga ku kizigenza. Kuri uyu wa kabiri intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe n'umunyabanga wa Leta wungirije w'agateganyo Alice Wells zasoje ibiganiro n'abayobozi ba Pakistan. Itangazo rya ambasade ya Amerika rivuga ko mu biganiro yagiranye n'abayobozi ba Pakistan, Wells yashimangiye ko politiki ya Perezida Donald Trump ku majyepfo ya Aziya ari amahirwe yo gukorera hamwe mu kugarura ituze n'amahoro muri Afghanistan. Naho itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistan ryo ryasubiyemo ambasaderi Wells agira ati uruhare rwa Pakistan ni ingenzi cyane mu gushyigikira ingamba Amerika ifite kuri Afghanistan.
Muri icyo gihe mu gihugu cya Cameroon hariho uruhagarara mu gihugu rwerekeye cyane cyane abanyakameroon bavuga ururimi rw'Icyongereza. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa kandi n'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana.
Kuva kuri uyu wa mbere impagarara ni zose mu baturage bari mu mijyi yo mu bice by'amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu byiganjemo abakoresha ururimi rw'Icyongereza. Nyuma yaho abayoboye abashaka kwiyomora kuri leta batangarije ko bazakomeza kotsa igitutu leta kugeza abayobozi babo bafatiwe muri Nigeria barekuwe. Ibihuha byakomeje gucishikana muri Buea, umurwa mukuru w'amajyepfo ashyira uburengerazuba, ko abantu bitwaje intwaro bateye ibigo by'amashuri bakanashimuta abacuruzi babiri. Byateye urujijo muri Buea, Muyuka, Kumba n'indi migi iri mu majyepfo y'uburengerazuba. Nta wabyiboneye n'amaso ijwi rya Amerika ryabashije kubona. Nta n'umuyobozi wigeze yemeza aya makuru, ariko ntibyabujije abaturage guhagarika umutima. Imvururu z'urudaca mu ntara ziganjemo abakoresha ururimi rw'Icyongereza zatangijwe n'imyigaragambyo y'abarimu n'abanyamategeko mu kwezi kwa 11 kwa 2016. Iyo myigaragambyo yaje kuvamo imirwano yatumye n'amashuri afungwa mu gihe cy'umwaka wose. Hagati aho abigometse basabye ko izi ntara ebyiri ziganjemo abakoresha ururimi rw'Icyongereza zigenga. Mu kwezi kwa 10 batangaje leta nshya yitwa Ambazonia. Iri tangazo ryateje imivurungano ikomeye no gukozanyaho hagati y'abasirikare n'abafatwa nk'abigometse. Uwita Perezida wa Ambazonia n'abandi nibura 8 bafatiwe muri Nigeria ku itariki 5 z'uku kwezi. Abigometse bavuze ko abaturage bo mu ntara z'amajyaruguru n'amajyepfo ashyira uburengerazuba bazajya baguma mu mago yabo iminsi 3 mu cyumweru kugeza abayobozi babo barekuwe.
Kwini nkuru yerekeye akarere ka Afrika ubutungane muri Afrika y'Epfo bwafashe ingingo ya mbere yo kurondera igice cy'amafaranga yikekwa ko yanyurujwe n'abanyemari bakomeye bazwi ku izina rya Gupta. Abo banyemari baranzwe n'amarorerwa ya ruswa agaramiye Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Ibiro by'umushikiriza manza mukuru w'igihugu byemeje uno munsi wa kabiri ko byahawe uburenganzira na sentare bwo guhagarika imiliyoni 110 z'amaero abo banyemari baronse mu buryo budakwiriye mu mwaka w'2016. Ibiro by'umushikiriza manza mukuru muri Afrika y'Epfo bitangaza ko babona ko bazoronka ayo mafaranga mu kiringo cy'umunsi umwe cyangwa ibiri yimirije. Kubwo ibiro by'umushikiriza manza mukuru, amadosiye 17 yaruguruwe ku mashyirahamwe akorana n'abanyemari bazwi ku izina rya Gupta. Ibyo biro byizeye ko bizoshobora kuronka amafaranga agera ku miliyari 3 n'imiliyoni 300 z'amaero y'amafaranga y'igihugu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amubandanya kutwumviriza mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahe mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yakiye uno munsi wa kabiri abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yagarutse ku kibazo cy'abimukira bo muri Libya, avuga ko ari ikibazo kidakwiriye kwihozwa, ahubwo uwo ari we wese akwiriye kukironderera inyishu. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Kuri wa kabiri umukuru w'igihugu Paul Kagame yakiriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Bamwe bamugejeje impapuro zo guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda kuri wa kabiri, abandi bari basanzwe baba i Kigali. Perezida Paul Kagame mu ijambo ryabagejejeho yibanze cyane ku kibazo cy'abimukira bajyanywe ubucakara mu gihugu cya Libya. Umukuru Rwanda yavuze ko ibyo babonye byabahungabanije. Kagame avuga ko batakoye kubirebera ngo batuze. Perezida Kagame yavuze ko iki kibazo kitari icya Libya, ahubwo ari ikibazo cy'ibihugu byose. Perezida Kagame yavuze ko nkunga u Rwanda rwiteguye gutanga kuri iki kibazo cy'abimukira, avuga ko u Rwanda rwiteguye gutanga inkunga yarwo nubwo yaba ntoya, ndetse ngo byaba ngombwa bakaba bakwakira bamwe muri aba bimukira bifuza kuza kuba mu Rwanda. Kagame yavuze ko ku Rwanda byoroshye gufata iki cyemezo kubera amateka rwanyuzemo.
It is easy for us to say this and possibly do that because of our own history and experience.
Kuri twe biroroshye kuvuga ibi kubera amateka yacu n'ibyo twanyuzemo. Mu gihe gishize kitarenze imyaka 25, igihugu cyacu cyarimo impaka zo kwibaza niba bamwe mu Banyarwanda bagomba kuguma hanze y'igihugu. Abategetsi b'icyo gihe bavugaga ko igihugu ari gitoya ku buryo kitashobora kugira abandi bantu cyakira. Iki cyari ikibazo gikomeye cya politike, kuko nta gihugu cyaba gito ku buryo kitashobora kwakira abaturage bacyo. Si ikibazo cy'abimukira bakomoka mu gihugu cya Libya gusa cyaganiriweho. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe Olivier, abwira Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'abimukira bahungiye muri Israel byavugaga ko bazaza mu Rwanda. Nabo Nduhungirehe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibi ari ibinyoma.
Ibyo ntabwo ari byo, nawe twaje tubisoma yuko ngo twajyanye amasezerano ya Israel yo kwakira abimukira b'Abanyafurika bari muri kiriya gihugu. Ibyo ntabwo ari byo. Twize kugirana amasezerano hashize nk'imyaka 4, ariko ntabwo twigeze tugera ku masezerano, nta mwanzuro twafashe. Rero iyo twumva ko ibinyamakuru bivuga ko twajyanye amasezerano, ko twanawe n'amafaranga, n'iki byo ni ibintu bitari byo. Ahubwo turi mu mishyikirano na umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, African Union, ndetse n'indi miryango y'umuryango w'abibumbye, kugira ngo turebe ukuntu bari abimukira b'Abanyafurika bari muri Libya twabafasha gutaha iwabo, kubifuza gutaha iwabo no kubifuza kuza mu Rwanda. Ni ibyo ngibyo rwose dushaka gukora. Ariko biriya byo muri Israel ntabwo ari
byo. Ibyo byo mu myaka 4 mwavugaga byo byerekeranye n'iki? Ibyo mwigeze kuganira mu myaka 4
byari ibyo ngibyo? N'ubundi byari byo kureba ukuntu twakwakira abo bimukira b'Abanyafurika bagiye muri Israel, ariko ntabwo twize tugera ku mwanzuro. Ibyo bintu byabaye hashize imyaka, ntabwo twize tugera ku mwanzuro. Ariko ikibazo nuko twumva bavuga ngo hari umwanzuro, ariko umwanzuro ntawe uhari, ngo hari amasezerano y'amasezerano ntaya hari.
Ntabwo muhozi cyabyishe, mwarabitekereje, barabitekereje gusa birangira gutyo, byagenze gutyo.
Ubu byarangiye nyine, ntabwo amasezerano, ntabwo imishyikirano yakomeje, byageze birahagarara, ariko ntabwo twigeze tugera ku mwanzuro ngo tugere ku masezerano. Rero ibivugwa byose hirya no hino ntabwo ari byo.
Abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bahuye na Perezida Paul Kagame byari mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire, nk'uko yagiye abikorera izindi nzego zinyuranye. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda. Kandi Sentare Nkuru yumvirije urubanza rwa Madame Marie Claire Mukeshimana aburana n'ubushikirizamanza ibyaha bya Jenoside. Mukeshimana asaba ko Sentare isubiramo urubanza rw'iyo, kuko yaburanishijwe na Sentare Gacaca atahari, zimuhanisha igihano cy'umunyoro w'imyaka 19 ubushikirizamanza bwo busaba ko urubanza rutosubirwamo, kuko ngo uregwa yagiwe n'ivyaha ari imbere mu gihugu atoroka ubutungane. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Eric Bagirubusa.
Madame Marie Claire Mukeshimana uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside akekwa kuko yakoreye ibutare mu ntara y'Amajyepfo, yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu ikanzu ndende iranga abagororwa, afite n'ishapuri mu ntoki. Yari kandi n'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni. Yabwiye umucamanza Madame Arisa Umulisa mu rukiko rukuru ko ashaka gusubirishamo urubanza rwe, kuko inkiko Gacaca zo mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye mu 2009 zamuburanishije zimuhana adahari. Arasaba ubutabera. Maître Mukamusoni umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko rukuru ko mu zindi nkiko zabanje uregwa yagiye agaragaza impamvu ashaka gusubirishamo urubanza abacamanza bakazirengagiza. Yasabye urukiko rukuru ko urubanza rwasubirwamo agahabwa ubutabera uko bikwiye. Bwana Eric Nkwayo uhagarariye ubushinjacyaha muri urubanza yabwiye urukiko ko uregwa atarubwiza ukuri. Yavuze ko urubanza rwabaye Mukeshimana ari imbere mu gihugu, kandi ko yari azi n'iby'ubutabera bwari bumukurikiranyeho, ariko yanga kwitabira amaburanisha mu nkiko Gacaca. Bwana Nkwaya ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko Mukeshimana akimara kumenya ko inkiko Gacaca zamwurire mu karere ka Huye zamuhaniye n'igihano zamuhanishije, yahise ahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2009. Yavuze ko iby'izindi nkiko zakoze zishimangira ibihano by'inkiko Gacaca byari byubahirije amategeko, asaba ko ibyo bihano byahama uko biri. Maître Mukamusoni yavuze ko ikigomba kurebwa hari urubanza rwaciwe n'inkiko Gacaca zambazi zaciye urubanza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12/2009, kuko ari rwo rufunzo yunganira. Aravuga ko izo zindi zamwurire zafatwa nko gukekakeka nta shingiro zagira. Bwana Nkwayo uhagarariye inyungu z'ubutabera arakomeza gushimangira ko Mukeshimana inkiko Gacaca zamuhannye ari imbere mu gihugu. yavuze ko kwitariki ya 31 z'ukwezi kwa 2029 inkiko gacaca zamwurire zamuhanya rwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal mu mujyi wa Kigali. Umunyamategeko Mukamusoro umwunganira kibaza impamvu ubutabera bwahisemo kumuburanisha buzi ko arwaye batanamuhamagaje ngo yitabe cyangwa yange. Uregwa yemereye urukiko koko yari arwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal mu mujyi wa Kigali. Yatsembye ihamagaza rubanza iryo ryo ryose yaba yarahawe rimutegeka kwitabira iburanisha. Ubushinjacyaha bwikomye uregwa ko imiburanire yigamije kujijisha urukiko bwasobanuye ko ugomba gusubirishamo urubanza ruwaburanishijwe ari hanze y'igihugu kandi ko bukavuga ko yagombye kubagaragaza ibimenyetso ko atari mu gihugu aho kubivuga mu magambo gusa, naho ubundi ngo yari yaratorotse ubutabera. Umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha yabajije ubushinjacyaha ati niba mwemera se ko yari yaratorotse ubutabera aho muranemera ko amategeko amwemerera kuba yasubirishamo urubanza kuko byumvikana ko atarahari. Bwana Nkwaya ku ruhande rw'ubushinjacyaha yahise yunganirwa na mugenzi we Bwana Jean Bosco Siboyintore ushinzwe gukurikirana abakekwaho ibyaha bya genocide hirya no hino ku isi. Atagiye kure y'itegeko rikira inkiko gacaca ryavugaga, Bwana Siboyintore yasobanuye mu rukiko rukuru ko iyo umuntu yarezwe akaburanishwa n'inkiko gacaca adahari aho agarukiye ashobora gusubirishamo urubanza. Gusa yavuze ko iyi ngingo itareba Madame Marie Claire Mukeshimana. Yavuze ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2029 inkiko gacaca zamwurire zamaze guhanurirwa ahitamo gutoroka ubutabera. Yasabye urukiko gufasha ubushinjacyaha vugira mu kuzamenya niba ko kuregwa yari yaraturutse ubutabera. Hazamutse igisa n'urujijo ku rukiko ku madosiye biratandukanye ku muntu umwe. Ubushinjacyaha buravuga ko inkiko gacaca zamwurire zahanye Mukeshimana ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2029. Nyamara iyi dosiye si yimufunze ahubwo afunzwe n'indi dosiye y'inkiko gacaca zambaze ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2029 kandi hose yahanishijwe igihano cy'imyaka 19 y'igifungo. Undi mucamanza yabajije ubushinjacyaha ati aya matariki kwasa nkaho ari falsifiye, izi manza zakurikiranye zite zabaye zite? Kubwo uyu mucamanza arabibona nkaho aya matariki ashobora kuba ari amahimbano. Byabaye ngombwa ku ruhande rw'uregwa rushyikiriza ubushinjacyaha dosiye ya mbazi ari nayo ifunze Mukeshimana barayitegereza basanga ari ukuri koko. Mukeshimana aravuga ko izi dosiye zifatwa nk'izitandukanye mwurira ari akagari mbaza ari umurenge byombi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Umucamanza yavuze ko mubyo agomba kuzakoraho ubushishozi azasuzuma niba harabayeho urukiko gacaca rw'akagari n'urukiko gacaca ku murenge. Ubushinjacyaha bwavuze ko bugiye kubanza gushakisha inyandiko muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide CNRG kuko bavuga ko ari izibitse kuri izi dosiye zombi. Umucamanza akazabona gufata umwanzuro kuri uru rubanza. Inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 ziciye imanza zisaga miliyoni 2 mu gihe gito. N'umurimo zishimirwa ariko zikananengwa ko zasize undi murundo w'ibibazo ahanini bishingiye ku kuba zarakozwemo abatari basobanukiwe iby'amategeko. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Eh, bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ko ndumirangije.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Turagutumiye.
Mu Burundi, abamenyeshamakuru bane bakorera radio Ntumbero FM bumvirijwe muri sentare nkuru ikokira komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura bagirizwa n'ishengero ry'urutare kwiba ivyuma bakoresha kuri iyo radio yahagaritswe n'urwego sense kuva mu kwezi kw'12 umwaka w'2017. Abo bo bavuga ko iyo shengero batayizi, nayo ivyuma ko bazobitanga ari uko umukoresha wabo abatunganirije bategetswe kuzosubira kwita abasentare kuri uyu wa gatatu. Nivyo dushikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana.
Bahejeje kumvirizwa umwumwe n'icyariyo cy'umushikiriza manza wa sentare ikukira komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Baciye bumvirizwa bose uko ari bane. Jean de Dieu Nayimana arongoye ibiganiro kuri Radio Ntumbero FM. Thierry Rambona arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru. Wari arongoye igisata cy'ubuhinga kuri iyo radio. Eric Ndayongeje hamwe na Egide Ndayishimiye umumenyesha makuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira mu mategeko, bakaba binjiranye n'uwaserukiye ishengero ry'urutare Eglise Diroche mu rurimi rw'Igifaransa. Bagirijwe ko bivye bikoresho by'iradio n'iryo shengero ishengero bo bavuga ko batazi ubucuti bafitaniye ni radio Numbero FM nkuko tubibwirwa numwe mubarengutse
umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi radio Numbero FM imaze imyaka ibiri irenga irikirakora iyo radio iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa Aimable Ndwayezu ariwe ari directeur general hamwe na representant legale ku rero uwo muntu yaje kutubaza ibikoresho vya radio ntituzi uwariwe
waserukije ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radio na cane cane mu gutanga amafaranga riya umuyobozi w'iyo radio abamenyesha makuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza bakagira namakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza cyo umuyobozi
Naserukira Eglise di Roche ke avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na Aimable Ndwayezu ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho twebwe iyo myaka yose tumaze uwo muntamwe twigeze tubibona nk'umwe mu basandu bafise ico bakora muri radio Ntumbero FM tuhagira amakenga n'ukuntu uwo muntu haje haheze imyaka ibiri kandi nawe nyina akaba temera yuko aja mu kibanza cha Aimable Ndwayezu asanzwe ari we directeur general et representant légal
abamenyesha makuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo kuvyo atajeze mu ngiro nk'umukoresha bafise icizere ko ubutungane buzobumviriza bukabatunganiriza bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho byosabwa n'ababifitiye uburenganzira bo bitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba
twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze gushika ubu rero turacafitiye icizere ubwo butungane ko buzodutunganiriza na cane cane bukatwumviriza bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi ubufise ivyo umusaba kuko mwamufise amasezerano bahuza hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza cyo umuntu twasinyanye amasezerano nta kintu na kimwe cyo tuma tureka gutanga ibikoresho vya radio
icyariyo cy'umushikiriza manza mukuru wa senari kukira komine mukaza yasavye abamenyesha makuru kuzo kwita bakuru uyu wa gatatu kugira ngo wafatwe ingingo kuri ayo matatu y'ishengero ry'urutare nabo bamenyesha makuru mu gihe impande zose zitaka canke zikavuga umuyobozi wa radio Numbero FM Aimable Ndwayezu ntari hafi kuko atari mu gihugu cy'u Burundi kiretse ivyo radio Numbero FM yaragaritswe n'ugwego sense rujejo gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi kuva ku wakane ukwezi kwa 12 2017 mu kiringo cy'amezi atandatu ikaba yagirijwe kudakurikiza ibyo yiyemeje igasabwa no gutorera umuti amatati ngo yari hagati y'abayoboye iyo radio ibujumbura Raymond Nzimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru umumenyesha makuru Francis Nsengiyumva yigeze gukora hano kuri radio ijwi rya Amerika yitavye umuremyi Thomas Kamirindi na Etienne Karekezi baratubwira muri make uwo yariwe.
Francisco Saveri Nsengiyumva uzwi cyane ku izina rya Francis Nsengiyumva akomoka I Kayonza mu cyahoze ari prefegitura ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Namumenye asanze kuri Radio Rwanda mu 1986 yararangije kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda I Nyakinama. Icyo gihe nakoraga mu gice cy'amakuru y'Igifaransa nawe rero niho yaje gukora ahasanga undi munyamakuru bitiranwa amazina yose Francisco Saveri Nsengiyumva mu nama y'abanyamakuru twese turibaza tuti abantu batwumva bazajya babatandukanya gute bibihurizo ariko tuza gufata umwanzuro tuti umwe azajya avuga amakuru yitwa Francis Nsengiyumva naho undi yitwe Jean-François Nsengiyumva nuko izina rya Francis Nsengiyumva ryamuhamye Francis Nsengiyumva yakundaga akazi ke agakora yishimye agakorana umurava n'ubuhanga yarazi kubana n'abantu yarazi kuganira nabo binyuze yavuye kuri Radio Rwanda ajya mu Bubiligi mu mahugurwa y'abanyarwanda ba mbere batangije televiziyo y'igihugu TVR yahavuye mu 1992 ajya gukora mu biro bya ministri w'intebe ashinzwe itangazamakuru kugera mu 1994 nibwo yavuye mu Rwanda ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa naho yagumyeyo aza kuba mu bantu ba mbere batangije ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika mu 1996 mubo bari kumwe icyo gihe ahangaha ku ijwi rya Amerika kuva ku ntangiriro harimo Etienne Karekezi na waramuzi
Radio Ijwi d'Amerika I Washington DC Anna Casper, ambasaderi wa Amerika mu Burundi, ku mugoroba w'uno munsi wa kabiri yifatanije no gwaruka mu guhimbaza umunsi mukuru bita National Religious Freedom Day, umunsi wahariwe ukwigenga ku bijanye no kwemera Imana, uhimbazwa itariki 16 z'ukwezi kwa mbere uko mwaka utashe. Gwaruka wetavye ibirori gwahawe akanya ko gushikiriza ibibazo bafise mu buzima bwabo bwa misi yose. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Umunsi mukuru wahari ubwigenge bufatiye ukwemera kw'abantu wahimbarijwe mu kibanza ndangakaranga k'abanyamerika American Corner mu gisagara ca Gitega. Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yari yaje kwifatanya n'ugwaruka guhimbaza uwo munsi mukuru. Yaje aherekejwe na Raphael Fori ajejwe ibibazo vya politike mu karere ka Afrika yo hagati muri Departement ya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Anne Casper yabanje kugaragaza akanyamuneza kiwe avuga n'intumbero y'urugendo rwiwe muri American Corner iri mu gisagara ca Gitega. Yabivuze mu rurimi rw'ikirundi, urimo avuga ko akunda cyane kandi abandanya yiga.
Ndiyo hewe chane chane kubangaha hamne namge kugira akarjo kuganira kamne namge.
Ugwaruka gwashikirije ibibazo bitandukanye ibijanye no kubura uburyo bwo kwitunganiriza imigambi mito mito aho rwasabye ubuserukizi bwa Amerika kubafasha. Ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umutaye mukuru ari ubwenge no kuja hamwe, ivyo navyo akamenyesha ko vyigishwa mu kigo ca American Corner kubuntu. Uwo muserukizi wa Amerika yasavye ugwaruka ko amarusoma abantu bashoboye gutera imbere atamitaye minini basigiwe n'abavyeyi babo kugira ngo bababere icitegererezo. Umwe mu gwaruka yabajije Raphael Fori wo muri Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje ibibazo vya politiki muri Afrika yo hagati, ico yovuga kubimaze imisi bivugwa ko Perezida Donald Trump yafashe n'aba banyafrika. Raphael Fori yishuye mwivugira kugatwe kiwe avuga ko akunda kandi yubaha abanyafrika, naho ivya Donald Trump avuga ko vyobazwa Leta ya Amerika. Inyuma y'ikiganiro ugwaruka gwitavye gwabwijwe rya Amerika icaruhimbaye mu kiyago bagiranye n'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi.
Ebya tinezereye cyane batweretse ko turi kumwe kudushobora gukorana tukagenderanira kugira ngo dushobore gutera imbere.
Nagiye nuko nyine yifatikanije natwe mu bikorwa by'uno munsi, tukanezererwa hamwe kuri uno munsi, akongera akatubwira yuko akunda Afrika kandi ategereza kudufasha mu byo ashoboye.
Byanyeretse yuko Amerika n'u Burundi dufitaniye urukundo. Zihariho abantu bavuga ati Amerika ira nka Afrika. Kubwanje byanyeretse ko twebwe dukwiye kuja hamwe tugakundana.
Kunyishu bahawe kuvyagirizwa Perezida Trump ubwo gwaruka kwagize ico rubivuga ko
birashoboka ko yo bayivuze mu majambo mbuga ku mutima bitarimo. Kubwanje ndashobora kuvuga ati ko yoba yari henze mu mwanya mutoya kuko yaba byari ibintu bigoye ya gucafata abanyamerika bose akababwira ati nibuve hiyo muri Afrika muze ino.
Ha musanze yaduhaye igisubizo cyiza kubera bivuze ati kuri wewe arakunda Afrika.
Urwo gwaruka rwemeza ko rukunda ivyumviro vya Martin Luther King rumenyesha ko ataco tuma batababarira Perezida Donald Trump kuvyo yavuze.
N'abarundi hariho turakosiraniza hagati yacu n'umwariye kubwanje.
Usanze umuntu ashobora kwihenda mu kanya gato ugasanga riramucorotse. Kubagera mu cyorotse abanyafrika nibo cyabagira uko ishavuri gize bo mubabarira.
Natwe tashaka kwihenda.
Kivugo cyo kivuga ati we are the one people. Nta nyagupfa, nta nyagukira, twese turumwe. Ni byumviro vya Martin Luther King azo nyigisho yigisha kugira twese dushobore kuba umwe kuko twese Imana yaturemye turumwe.
Atwigisha kuba hamwe, gufashanya no guharanira.
Ubuserukizi bwa Amerika bwari bwaje bwitwaje ibitabo bitandukanye bizofasha ugo gwaruka kwiteza imbere no mukungurana ubwenge. Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Ibiganiro rero twari tubafitiye kuri radio ijwi rya Amerika aha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushira hamwe ibi biganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Amakuru mwayagejejwe na Fide Niyongabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, tubifuza amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza, mwumviriza ibindi biganiro vyacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.